radio indundi culture amakuru mu kirundi
ndabahe mwiriwe mwese muteze amatwi ibiganiro byacu kazi muri aya makuru yo kuri no mugoroba yo kuri wa kabiri agizwe n'ingingo nkurunkuru zikurikira haraheze indwi irenga urujya n'uruza rugabanutse hagati y'Uburundi na Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo inyuma yaho intambara zadukiye hagati y'umugwe ugwana witwa Wazalendo n'igisirikare cya Congo abaca amahera mu kunguruza abantu n'ibintu muri zone Gatumba ahantu rubibe na Congo bavuga ko bo bariko baragira ingorane Imyaka 29 irarangiye Musenyeri Yohakimu Ruhuna yahoze arongoye diyoseze nkuru ya Gitega gandagowe umuryango wiwe usaba ko ubutungane bwokora abamugandaguye bakamenyekana n'abanyagihugu bo muri zone cibitoke komine Ntangwa bavuga ko bafise ubwoba bw'indwara ya koleha yatanguye kwibonekeza muri ico gice munavyumva muri aya makuru mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri uwo munsi tuvuga ku ndwara zo mu mutwe n'inkurikizi zitera amakuru saya gusa tuhafitiye n'ayandi amakuru muri komeje kitwa na Kristo Yezarerimana fatikanje na Kofi Rubentwari mu ingabwe y'ivyuma mu kanyi nkuru imwe mukwayo
Radio Indundi Culture
ndasubiye kuba mwiriwe bamwe mu banyagihugu baba muri zone cibitoke komine Ntangwa bavuga ko bafise ubwoba bw'indwara bavuga ko ari koleha yatanguye kwibonekeza muri ico gice bagatinya ko bashobora kuyandura mu gihe hatogwizwa amahimiriza yo kwikingira iyo ndwara aba banyagihugu barashima ko hakozwe ibikorwa vyo gupompa bagasaba ko vyobandanya n'ahandi mu ntumbero yo gukinga kw'iyo ndwara yobandanya ari Sendayizeye yakubitiye aho muri zone ya cibitoke
abo banyagihugu bavuga ko kuva bumvise kwiyo ndwara ya korera yatanguye kwibonekeza muri ico gice bafite ubwoba ko bashobora kwandura na biyo ndwara kuko ari indwara yandukira kandi yica
ndwara korera ni indwara nkiza kandi cyica kawumvise abantu bagitoye impande yawe mwana utegeza kuba wemba ati naje nkuyo mfatano cha mwera umba utegeza kuba tamaze neza mubi
kuba ntibwobora kuko magara y'abantu arakeneye gukingirwa
abanyagihugu bakibaza ko yoba yavuye ku isuku rikeri iri muri ico gice hamwe n'amazi bataronka ku rugero rukwiye
cyereke iyo ndwara nuko nibaza ko bisegwa n'isuku rike kandi amazi muri iminsi yari yabuze yaragize ikiringo cy'indu yose yabura akaza mu ijoro abantu bagasanga batwe n'agasiro ukacha mugatano bakabura amazi bashobora gukoresha
abo banyagihugu bashima ariko ko abaganga bihutiye gupompa ahabonetse abafashwe n'iyo ndwara aho babona ko vyokogwa n'ahandi hose mu ntumbero yo kuyikinga
abaganga bashikiye yo kuri Fesereje bagerageje kumiriza aho basanze nka muri urupango kugira ngo bashobore kugira cyo
bagasaba ko bwizwa amahimiriza mu ntumbero yo kwirinda iyo ndwara ya korera
nuko twosaba nk'abantu begere ngaho ko bazaba baragerageza gukora isuku
cy'umudufasha gushobora guhimiriza abene igihugu bagashobora kwijukira isuku kuko isuku sikirenga urabona ukuntu hameze kuko nanjye ndabyumva mu babanyi
abana bagera kuri batatu akaba aribo bamaze gufatwa n'iyo ndwara bavuga ko ari korera iyo ndwara ikaba kandi imaze kuvugwa no muri zone kinama ya komine Ntangwa nyene y'intara ya Bujumbura
Hari Sendayizeye urakoze urujya n'uruza rwaragabanutse araheze indwi irenga hagati y'Uburundi n'igihugu cya Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo ni nyuma y'aho intambara zadukiye hagati y'umugwi ugwana witwa Wazalendo n'igisirikare cya Congo mu Burundi muri zone Gatumba komine Ntahangwa mu ntara ya Bujumbura igice gihana urubibe na Repubulika y'Intwaro Rusangi ya Congo nk'abaca amahera mu kunguruza abantu n'ibintu bavuga ko birigwa bicaye ku bituro jotamira tuzi yakubitiye aho mu tomba
yo sita cyande wala oli noli mate
aha naho bita kuri centenaire canke ku isoko mu Gatumba ni gihe cyo mu gatondo nko ku birometero birenga binuvuye ku rubibe Burundi buhana n'igihugu cha Repubulika iharanira intwaro rusangi ya Congo abanyonga amapikipiki amakinga n'amabajaji bahaparitse baza barasamira umwumwe aja mu gihugu cha Congo aje na bisi ziva mu gisagara cha Bujumbura uyati haheze indwi dusa nabicaye kubera izo ntambara zasubiye gukara mu gihugu cya Congo
bigenda kuri bigenda kuri
rero mu cyara aha
icyara aha ya wese no nubu ko dutera ba tutaronka nabakiri bigenda kuri
uretse abagenda n'abakongomani bahora binjira mu Burundi gusuma ntibacinjira uretse abinjira bahunze uyu mudandaza asiga yacuruza umufuka umwe w'ibiri jana by'ibiharage mu gihe kare yahora acuruza imifuka ibiri
ufite cyangwa ko hari cyahinye mubema yabaza gusoma nyine kuko benshi bapfa gusoma bakongo ariko baraza ewe muri make nta bintu kwakura kongo
mugaba baza gusoma urabona ko bagabanatse
bagabanuka uko ufite umarugara n'uno munsi ariko baraza n'abahunga
igihungabana gy'uruja n'uruza cyavuye kwigenwa rya General Olivier Gasita wo mu bwoko bw'abanyamurenge kuyobora karere ka Uvira bamwe mu banyagihugu n'umugwi urwanya leta ya Congo wa Zalendo bakaba biyamiriza uyo mu generale bamwagiriza ko akorana na M23 ariko leta ya Congo n'igisirikare bamirira kure ivyo vyose yagirizwa ahubwo bakagiriza abazarendo kwikeka abasirikare ba Congo bo mu bwoko bw'abanyamurenge kandi atavyemezo ufise intambara muri Uvira rero gushika ubuzi kaba zikibandanye
Jotam iratunze urakoze imiryango y'abatwahe bahitwa Nyabunyegeri muri commune Ntangwa mu ntara ya Bujumbura irasaba ko mu mwaka w'ishure bucutangura amafaranga isabwa nk'interano ku mashure yakugwa ko kuko kubgaye iyo ntererano irikiraba intambamye ku kwiga kw'abana babatwa aho basangwa butaka bemeza ko hari abirukanwa bakavaho bahe ibishure ariko ivyo ntivyemezwa n'abarezi muri ico gice ugwego rujeje intwaro ariko ruvuga ko rugiye gukomeza amahimiriza kugira abana babatwa bakunde kandi bijukire ishure nkabo mu bundi bwoko ni nkuru ya Norisi Nduwimana
bayadukure kukubera abana nibangana mwibara erega hari
hano uno numwe babyeyi babo bana berekana impungenge kukwiga kwabo bababazwa nuko buri mwaka basabwa intererano kubida kunze nabo hagakurikira ingorane kuri abo bana nyene
asata kwiba gwasanga umwana baramuhonda guye nabi ugasanga umwana merewe nabi
umwaka w'ishure bucutangura rero abasangwa butaka bo muri ico gice c'intara ya Bujumbura basaba gukurwa kw'interano basabwa mu myaka iheze icizere bakagishira ku batware baherutse gutorwa mu buryo bw'ubuvugizi
nukuri kwandikisha ku buntu barabandikisha ku buntu mugani twebwe abakwaka maheri no muri Nyabunyegeri wacu barakubwira ko ari ayintebe harayi bibanza kuko udatanze ayo maheri kibanza ntukintu kironka ngo utwaye kibanza cy'abatanze amaheri
inzego ziramaze zitowe twebwe twasaba yiko ubundi serukira no byakabereye ni kera baduserukire baduserukire mu muzi cy'abana baduserukire ayo masuri abana bike kubunza
Inyabunyegeri muri komine Ntahangwa hari ishuri rimwe giye gukira leta ari najye abo bana babatwa biga ko iby'interano zisabwa ababyeyi biremezwa n'ubuyo ubuzi bw'iryo shuri kubw'ingorane ziri hanze nk'uko twabibabwiye mu makuru yacu yaheruka ikitemerwa ariko n'interano zisabwa abo mu miryango y'abatwa Jean Marie Niyonkuru umuyobozi w'iryo shuri ni wabivuga
nta mwana n'umwe w'umutwa utoza ngaho ko twabizi na ministre ko yatanze gati umuyobozi azofata ariko aratoza amahirwe umwana w'umutwa azohanwa amategeko icyo kitwirira tugikora rero
kubera ibyo n'izindi ntambamyizi kibujije abana b'abatwa bo muri ico gice guhurumbira ishure ugwego rujeje intwaro rwiyemeza urugamba rw'amahimiriza uyu ni muyize n'indorera hicegera c'umukuru wa karitiye Nyabunyegeri
twebwe nk'abatwari tubona mwaka tugomba ko tuzoha ibimiriza bikomeye kugira abana bacu dufashe abana b'abatwa n'abanyabaze biyige kugira batubashike kure kugira umenye nk'abandi bana
icegeranyo cinge n'umwaka w'ishuri uheze wagenze gitangwa n'ubuyobozi bw'ishuri shingiro rya Nyabunyegeri cerekana ko n'ubundi muri rusangi abana b'abatwa batari basanzwe bahurumbira ishure bamwe bijukiye ibikorwa byo kuropora ibikoresho byo kubaka mu nzuzi za Murago na Muzazi zica muri ako karere abandi bagaca ibiraka byo kurima mu matongo y'abantu kuko ku banyeshuri barenga 2000 iryo shure ryatanguranye mu mwaka uheze abatwa bari batanguye ishure batarenga 13 icenda gusa nibo bawusoze ereyi abandi bane nabo nta wemeza neza iyo baciye baja
ishiramwe parseme gishinze gukangurira abarundi guhindura ingendo riranegura kubona bimwe mu bitegwa njabukamazi byahoze bitera mu iterambere ry'igihugu bitacitaweho muri kino gihe mu kiganiro n'abamenyesha makuru kuri uyu wa kabiri Faustin Ndikumana arongoye parseme yavuze ko leta ikwiye gukorana n'ibindi bisata by'abikorera utwabo kugira ivyo bitegwa bisubire kunagurwa kurikira Faustin Ndikumana
era ibitegwa njabukamazi ikawa ipampa n'icyayi ubipampa ryoryo iri kivugwa muri raporo ya Sosiyete ya Berbe ibitegwa ubutubwirako cyavuze ngo principal produit d'exportation ni kawa n'icyayi buke buke ngo n'amabuye agaciye nabwo amahera yabwo ubwo burazi kumengo kwinjira mu gihugu vyabaye umugani ugacura none ya kawa dufise yo kawa tuvuga tuti niyo dufise ngo barira jute kuva kiri ukaraba ahiye none nico dufise gifise valiraje ukaraho kigize uriyumvira none twebwe abarundi twiyumvira barabaronika umwe mbuge dusubira roko yo kwimbura ikawa neza mu Burundi senkane miritoni iheruka mu 182 mugabo kavuga ngo ikawa 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 ra kuvuga ngo washize ikawa imbere ikawa gushika no munsi ifatire ko niyo iboneka ma exportation iyo kawa itaronka umwavu angre iyo kawa izotera imbere ya ma kampanye yo gupompa no kugira iki atakiba gusubiriza imivyaro ishaje byari imyaka 1520 karabras ishwi kera warona ba monitere di cafe bari kwishorira hanze nu harama stock yo mwaka uheze yana atasho no kwishorira nanke twaronse kwishorira hanze leta nayo nyene ni byabanye na kagese uko kwimbira kw'ibintu ariyo yonyene ishobora kubikora abagutere privé abakwiye kwica bita synergie d'action agahana ni byumviro
radio indundi culture
Radio Indundi kituwa na makulia charabandanya nyaka mirongiwi niti endi larangie kuru yu wachenda nyakangu mwaka yumbi na mirongiwi na gatano Musenyeri Yohakimuru huna ya huzarongo ediosezi nguru ya Gitega ganda gowe umigyango wivu sawakubu tunga nebgokora kugirabamu ganda goye bamenye kane mobilori vizyo kumivuka vizabere Gitega abarundi bakawasa vga kuiga na karero kuo ya hoze arongo ediosezi nguru ya Gitega Gitega tukwa kura mgenzi watu Aniseti Nanguvu
Inyumanyi miaka mirongiwi niti enda mwepisko Mukuru wa diocese nkuru ya Gitega umuhisi Musenyeri Yohakimuru huna agandaguwe kuwa cenda nyakanga umwaka w'1996 muyahoze ari commune Mutaho mu ntara ya Gitega umuryango wiwe na Ekleziya Katolika yibutse urupfu rwiwe mu nkuka ya misa yahimbarijwe muri katedrale yitiriwe Kristu Mwami asanzwe ariho yanashinguwe imbere yo gushira ingori z'amashugwe kunatemwa n'icyibutso jiwe Musenyeri mukuru asanzwe mu karuhuko kizabukuru Simon Ntamwana yasomye imisa akikujwe n'abasaseredoti baturutse mu mihingo itandukanye mu siguro y'ijambo ry'Imana yishimikije inkuru nziza yanditswe na Ruka Mwiranda ihamagarira abakristo kwama amatara yabo yakije yashikirije ko mu Burundi abahanuzi b'umukama bagiye baragandagurwa aho yahereye kuba misionari ba Afrika aho baronde dera kwinjirira mu rumonge Musenyeri intumwa ya Papa mu Burundi Mikaeli Kutine abasaserdoti n'abandi ba Kristo bahagarariye ukuri n'urukundo bakabizira mu myaka igihugu cy'u Burundi cagiye gicamwe yaranzwe n'amagume ati ico kintu kirateye ubwoba kuko abarundi batagiye bubaha intumwa zayo Musenyeri Simon Ntamwana yavuze ko icigo cyo gukura kwigandagurwa y'uyo muhisi si Musenyeri mukuru Yohakimuruna ari ukugaruka ku rukundo rw'Imana rwamuranze rwamye rurahabona rutigeze rutinya kandi rutigeze rwihisha yavuye ahamagarira abakristo kuvugira bene wabo badatinya yishimikije iyo nkuru nziza ya Kristo yanditswe na Ruka Mwiranda yabatumiriye kwama bagavye nk'uko uyu muhisi Musenyeri mukuru Yohakimuruna yaranguye ubutumwa bwiwe adati nya yongeye ashikiriza ko ubwo ari go rukundo rwo gushika kucyo Imana ishaka kwigura ekleziya no kwigura bene wabo bamwe mu bakristo bakunze kwitaba ibirori y'ibyo kwibuka igandagurwa ry'umuhisi Musenyeri mukuru Yohakimuruna bita umuvyeyi abatari bake wabo bavuga ko abamugandaguye bakwiye kumenyekana bakaja imbere y'intahe byo kuri iyi si mu kurindira ubutungane bw'Imana yabaremye Nanguvu Gitega Radio Indundi Culture
Aniseti Nanguvu arakoze kuri no wa kabiri no munsi ugira kabiri inkino za Sekafa mu mupira w'amaguru w'abagenda no bumuga ziriko zibera hano mu Burundi izo nkino zikaba ziriko zibera hano mu gisagara cha Bujumbura ku ncuro ya mbere ishirahamwe y'inkino z'abagenda no bumuga mu Burundi ribona ko kubona izo nkino zibera mu Burundi bicizera abagenda no bumuga mu Burundi icegera cy'umuyobozi ajejwe ubuhinga mu mugwi w'igihugu ujeje izo nkino kasiye bizabigomba avuga ko agahaze mu bijanye n'iterambere y'izo nkino mu Burundi gashobora gukosorwa kuri kira kasiye bizabigomba
Iri higanwa ryatunganijwe mu Burundi biratanga icyizere ko igihugu cy'u Burundi kiriko kiramenyekana mu bitari bike na cyane cyane no mu byo abagendana umuga ko n'ivyo byari bisigaye inyuma bikaboneka neza ko abagendana umuga ubwabo bariko baraja habona birumvikana neza yuko rero icyizere kihari icyizere kinini dufise nuko kumbure no tutaratosogwa mu byo abagendana umuga ejo canke hirya ejo tuzaturiko turatosogwa kugira ngo byose bigende neza nkuko biba no mu bindi bihugu nta bibuga bitunganijwe bizwi byemewe n'amategeko dufise byizi nkino no kuvuga yuko ibyo dukora byose tubikora twisunga ibibuga canke izindi nyubako zihasanzwe no kuvuga ni bimwe bita mu gifaransa integration no kuvuga yuko twebwe turaba ibiba bihari hanyuma tukaca tugerageza gushushanirizamwo ibyo dusanzwe dukoresha natwe naho novuga nti bibuga n'amategeko turacara inyuma cyane kuko gushikira isaha mu Burundi nta kibuga na kimwe cizi nkino z'abagendana umuga na cyane cyane icyo rukino bamugaye bacitse ukuguru iyo ni intamba mikomeye kuri urwo rukino rero icokogwa nuko nkumbure inyuma y'iri higanwa baba abategetsi b'u Burundi baba bakinyi bose ntituzatubuza icyo twakuye
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Huko muhejere kuvyumva mu nkuru y'amagara y'abantu tubashikiriza imisi yose ya kabiri uno munsi tuyaga ku ngwara zo mu mutwe zigira ibimenyetso ku mubiri muganga Claudel niyo nzima yanonosoye kuvura indwara nkizo ashikiriza ko abantu bashobora kugendana izo ndwara batabizi kizituma kukaba kwanka kwihanganira ingorane zamushikiye ivyo rero bikora ku mugwayi ku kibano ciwe no mu mirimo ya misi yose ino nkuru y'amagara y'abantu uno munsi twayiteguriwe na Claire Yakankondi
Indwara zo mu mutwe bita mu gifaransa za maladie psychosomatique muganga yanonosoye kuvura indwara zo mu mutwe Claudel Niyonzima asigura ko nahari indwara zo mu mutwe zigira ibimenyetso ku mubiri
ni indwara zo mu mutwe ariko zigira ibimenyetso ku mubiri munda kumva ko umwe yobagwaye estoma arashobora kubona nk'ikivyimbe ku mubiri akamenya ku mutwe utavana ko kandi atarukagwaye atavye vraie ndi afise ariko ari uko bivuye kuri iyo stress afise bigatuma aguma amene ku mutwe akaguma yumva umutima usimba muri ico gihe utabizi yuko biri kubiva kuri bwa bwoba utazi n'iki butuma ufise uja kwiyumvira yuko ufise ingwara y'umutima ukagera ahantu wumva ushaka kuyahura ukagira état dépressif
muganga niyo nzima arerekana ubwoko bwazo
ingwara no vuga ni iyo kugira uruhagarara gusese hariho ikindi bita anxiety umuntu agashobora kumva yuko afise ubwoba atazi ico buvako urumva ugomba kujya ku buzima mugabo bitavuye yuko ari ibintu wabaye umwe ariko ari ibintu kubera uko no vuga nti kwihanganira ibyo bintu byanse yuko bihanganira bigaca byigaragariza mu mubiri
ariko kandi agashikiriza ko izo ndwara zigira ingaruka ku muntu ubwiwe aho ukwiyemera kwiwe kugabanuka ibituma adashobora kurangura imigambi yiwe umubano ntusubira kuronka intererano ziwe cyo kimwe n'umuryango wiwe ndetse n'igihugu
bashika ku kazi ufise ko ruhagara muri wewe yasese muri wewe bashika ku kazi ntacyo kwa te present mugabo kugira ngo ugize icyo uterereye mu mirimo yawe ya misi yose ntibishoboka nico gituma rero urumviza ngwara mu buzima bwacu bwa misi yose zirafise inkurikizi nyinshi cyane ku buryo bw'uko usanga nimba wowe n'umukorego wa muha muvugana neza ugasanga utangiye kumubwira amajambo kuko muri wewe kubera rwa ruhagara rufise hari ukuntu umva utisanzuye no mukiyagirana n'abandi
muganga yanonose kuvura indwara zo mu mutwe Claudel niyo nzima aranegura uko ikibano gifata ubufisi izo ndwara tukazo garuka mu nkuru y'amagara y'abantu izokurikira kucanura ikibano hamwe n'uburyo butandukanye bwo kuvura ubwo bugwayi
Claire Yakankondi urakoze ni nahano ano makuru y'ukuri no mugoro baciye agarukira ndabashimire mwese mwari muduteza abiri aya makuru mwari komeye ashikirizwa na Kristaliza Harerimana nari mfadikanije na Kofi Rwentwari mugire umugoro wa mwiza mwese murakoze